Muracyateze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi riri ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na 95.2 mu Burundi.
Kwa manteza amaboko mama papa mpagasabuni mutuvuta nabonye yuko bizana ingorane ncangira ntekanje hamwe nabandi
twashye dushima ryo gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kugira umuntu abare yungunganye.
Aba ni bamwe mu rubyiruko rwarangije amashuri babura akazi bahitamo kwishakira uko bitunga ni mu ntara ya Bururi ni mu kanyaro mu makuru. Korea ya ruguru ntiyakoze irindi gerageza ry'intwaro kirimbuzi uyu munsi nk'uko yari yabitangaje. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko imaze kohereza hafi ya Korea ya ruguru abasirikare benshi n'ibikoresho bikomeye. Ahubwo rero umuyobozi w'ikirenga Kim Jong-un yayoboye akarasisi k'igitangaza ka gisirikari i Pyongyang, umurwa mukuru, akarasisi karimo n'ibitwaro biremereye bya misile. Kim Jong-un yizihizaga isabukuru y'itariki sekuru Kim Il-sung yavutseho. Kim Il-sung ni washinze ubutegetsi bwa Korea ya ruguru, abusigira umuhungu we, nawe abisigira umwuzukuru Kim Jong-un. Ni muri uyu mwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya ruguru, Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yatangiye urugendo rw'iminsi 10 mu bihugu bine by'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo mu karere ka Asia Pacifica, aribyo Korea y'Epfo, Ubuyapani, Indonesia na Australia. Uru ruzinduko mu byo ruzibandaho harimo ikibazo cy'umutekano. Muri Afghanistani, umubare w'abarwanyi b'umutwe wa Leta ya Kiyisilamu bahitanywe n'igisasu rutura cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igisasu cyitwa nyina w'ibisasu byose, uragenda uwo mubare uragenda wiyongera kuko Leta ya Afghanistani yatangaje uyu munsi ko ahubwo cyahitanye abantu 92 kandi ngo uyu mubare ushobora kwiyongera. Afghanistani yari yatangaje bwa mbere ko umubare w'abarwanyi ba Leta ya Kiyisilamu bahitanywe na kiriya gisasu nyina w'ibindi bisasu byose bari 36. Muri Siriya, imodoka itezemo ibisasu yaturikiye hagati no hagati mu murongo wa bisi zari zitwaye abantu 100,000 bahunga intambara bavaga mu midugudu ibiri Alfwa na Kafraya mu majyaruguru y'igihugu berekeza mu mujyi wa Alep. Bamwe muri bo bapfuye, abandi barakomereka, ariko umubare wabo nturamenyekana neza. Gusa televiziyo ya Leta ya Siriya mu mibare ya mbere na mbere yavuze yuko hapfuye abantu 22, naho umuryango w'uburenganzira bwa muntu w'Abanyasiriya witwa Observatoire Syrien des Droits de l'Homme ukorera i Londres mu Bwongereza wo uvuga yuko imibare ya mbere ufite ari abantu 24 bapfuye. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, noneho tujye mu Burundi. Kubona akazi ni ingorane zikomeye mu rubyiruko rurangiza amashuri, ariko rero kwicara gusa si wo muti kuri bamwe babyihitiramo. Umunyamakuru wacu Fidelite yishatse yagiye kubareba abo ngabo bahisemo gukura amaboko mu mpuzu muri mu ntara ya Bururi maze baraganira.
Twize kurera abana.
Nitwa Kakonze Defense. Jena kwekiranye inyigisho za Sage Femme ku Université de Mwaro.
Twari na Mugisha Francine, nize informatique de Gs.
Nitwa Ninyeretse Norbert, nize Père France mu Université Burundi.
Bose hamwe ni 24 bagizwe n'abigwa 12 hamwe n'imisore 12 ba mu ntara ya Bururi, komine Bururi, mu manuka y'igihugu cy'u Burundi. Nkuko muvyumvise, baraheje amashure mu bisata bitandukanye, yamara kuronka ubuzi byarabagoye. Muri bo harimo abashomereye imyaka 2-3 canke irenga, hakuguma gwicaye muhira bwo gwaruka gwashimye kuja hamwe gwijukira uburimyi. Nimbabazi Zaki numwe muri bo yize ivyo kwigisha amashuri yisumbuye, ariko bamaze imyaka 3 ashomereye.
Urabona ko ugwaruka gwisha ubuduheza amashuri tukaca tuja muhira
harawe abo dusanga twariganye beshi uzubona bari kubuzi hari urutujya twariganye none ubu wafata amafaranga nanje nicaye muhira narabonye yuko kwicara muhira kwa manteza amaboko mama papa mpagasabuni mutuvuta nabonye yuko bizana ingorane ncangira nterekanje hamwe nabandi
kakunze Ildefonse nafise impamya bushobozi yo muri kaminuza arashimishwa n'ibikorwa byo kwiteza imbere ariko arakora
naweze kwakira amavyeyi mugabo uzi nta uriho rero urumva bashye dushimara yo gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kugira umuntu ari yungunganye
bona kuri kurarima wari umuntu wahisemo kuri kaminuza
yo complexe je nta nishyiramwo kubera n'ubundi nari nicaye muhira nta kintu nariko ndakora abice muri kaminuza mu gihe ni benshi cyane kuryo twagira complexe yo gukora ibintu byo kwiteza imbere
kuryumva naho byo shuka ronka kandi kazi kivyo wigiye mu kaminuza uzobandanya
aha naho no karonka kazi kivyo nigiye inyigisho ndiko ndakora hazizomfasha muri nyine n'ubworozi nkora karima kikona aho mbaye ntunga igitungo amenye ndacorora bifashe kwiteza imbere
ubwo gwaruka nyikora fatwa mu gongo rishira hamwe iri mu ntara y'Bururi gitwa Base Jeunesse ibintu Leonidas n'icegera cy'umukuru iryo shira hamwe atubwiye intumbero bafise kuri ubwo gwaruka
shaho mu buzima bwa none kandi mu mihani wabo bashimikiye mu bisata by'ubumenyi n'ubworozi
kuko gwaruka gwigishirizwa ku kivi atuye imizone muzenga asanzwe hari mirima bigishirizwamwo kuri iki jambere babigisha babo cyangwa gwaruka barangwa n'umwambaro gusa ni sarubeti y'ubururu hamwe n'ibirato by'ingamiya Manda kiza Emmanuel mu rumugorono mu mugejo no kwigisha urugwaruka ubigisha ibiki
bigisha les pratiques agricoles modernes kugira ngo babimenye bazoje kubikora muhire wabo barushye bariya bagenze babo basanzwe barima bateko baravyiga kwimbura
ugo gwaruka ibyo gwigishijwe gusharuja kubikora mu mihani wabo nyacho gituma abari ko yakwikirenzo nyigisho basaga kumwe wese kuba afise imiburi buri umudimo y'igitari zibiraheza agakoreramwo ibyo yigishijwe maze abigisha babo bakazikurikirana izo nyigisho zizomara amezi atatu abazihejeje badutekeregwa inkoko n'ibigurube batuja korora kijambere mu mihani wabo kubugwaruka gwize rusigye rufata isuka bamwe mu nyagi kugubasanzwe twaganiriye birabatangaza ariko bakabishima
umuntu yize kandi akunda kumubonera mu biro cyangwa mu gitondo yagiye ku kazi atesha bose ushobora kuvuga
na abantu bidari akazi karashobora kubura hanyuma gacapata isuka karima natwebwe tukabona yuko biriko birahinduka kubera
yagi karimo ubonye umuntu ariko yaje ku ntebe y'ishuri mwambo na kwazobiki
tukabona yuko azohatera imbere akaba nk'umushinga w'amateka akakorera mu biro ariko ubu ndibaza naho bahejeje kubera atakazi bashobora kuronka ba tubona bace batesuka ni byiza cyane
nawe muri abona rishuka sanga bitwaza ama diplome mugandi baje gukora
beshi harabo byankira nabo bikundira rero bagafata isuka bakarima akamoto bateye nuko bufata isuka bakarima kugira umujyango wabo nyine ubeho neza
leta niyo mukoresha wa mbere mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka uheze yarahagaritse gutanga ubuzi bivuye ku bihe bya politike n'ubutunzi igihugu cy'u Burundi kiriho kiracamwo Fidelite yashatse ijya Amerika
bamwe rero mu bafite impamyabumenyi za kaminuza mu Burundi bishakira uko babaho aho bamariye kubura akazi hagataho abanyeshuri ba kaminuza ya leta y'u Burundi murabizi bari mu bahagaritse amasomo bamaze icyumweru bamwe muri bo ndetse barirukanwe mu gihe cy'umwaka ariko se haba hari ibikorwa kugira ngo ibibazo bibonerwe umuti mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Dr Paul Hakizimana umuyobozi w'ishami rishinzwe amasomo muri kaminuza y'u Burundi yamubajije iki kibazo tubasubiriremo uko yamushubije
ukuntu ibintu byifashe turabona yuko abanyeshuri bo mu myaka ya mbere batari ku mirimo uretse igisata cy'ubuvuzi bobo amashuri yose guhera mu wa mbere gushika mu bari bakuru babo bose bari ku mirimo muga mu bindi bisata abo mu wa mbere bari ku mirimo ama abandi nabo bari mu rugero rw'imyaka ya kabiri n'imyaka ya gatatu bobo bamwe benshi baracyari ko barakora ibibazo byo gusozera umwaka w'ishure turiko turarangiza
mwoba mumaze kumenya igituma igogarizwa givyigwa gitabwe cyane cyane n'abari mu myaka ya mbere y'amashuri
ya igituma cyambere cyo nuko bisanze bitunganijwe mu buryo bw'uko umwishure igihe amaze kugera mu bibazo bimugora kugira ngo agararize gukora ikibazo kuko adakoze ikibazo haca hakurikizwa itegeko nyene rigenga ibyigwa reglement academique icyo gihe rero acasanga uwe nyene icyo kibazo yasibye gica kimubera ko uruhombo hanyuma abo bo mu wa mbere mu mwaka wa mbere nabo bobo bari baherutse gutangura umwaka w'ishure wabo ku buryo bategereza kuba bari mu ishure gukurikirana ibyigwa hamwe n'abizi abo rero bongira babonye yuko guhagarika ibyigwa biborohera kuko bavuga bati icigwa tutakwirikiranye kumbure aho tuzogarukira bazoheza bakiduhe tugisubiremo
kuva mundwi heze kuva ku munsi wa gatano igogarizwa ritanguye hariho utwamu twatewe eka n'abatetsi barongoye kaminuza n'abandi eka n'abandi atari n'abanyeshuri hariho kandi n'utwamu twatewe dusaba ko abanyeshuri eka na leta y'u Burundi bakumvikana kugira ngo ivyigwa bisubire bitangure hari hakizera ko ivyo bintu bishobora gushika abanyeshuri bagasubira bakitaba ivyigwa vyabo
twebwe gushika ubu turizeye ko abanyeshuri batari ku mirimo bazogera igihe cya vuba bakikubita gashi bagaruka ku mirimo kuko ntiturategera neza ikintu coba gitumye bahagarika kuko uravye impanuro bahabwa ukaraba amanama ya mari karaba ukaraba ibiganiro vyama biriko birashikiriza ku maradiyo ma televiziyo no mu bimenyesha makuru vyandika ariko ntibaheze ngo bategere ineza yubu buryo bushasha bwo gutunganya ugufasha abanyeshuri kwiga amashuri ya kaminuza turibaza yuko mu minsi iri imbere ya vuba bogaruka bakiga hanyuma kumbure umuco bakeneye kuri iki canke kiriya bakawuronka bari ku mirimo aho onogira ko mvuga yuko ubushikiranganji bwamaze gushiraho umugwi uriko urategura amategeko yo gushira mu ngiro bijya tegeko ryanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu rivugamo uburyo bushasha bwo gutunganya gafashanyo k'abanyeshuri mu mashuri ya kaminuza
mu kanya gatoye cyane rwose hoba hariho imishikirano ikwira hagati y'abategetsi barongoye kaminuza n'abanyeshuri canke abarongoye abanyeshuri bagararije ivyigwa
abanyeshuri tubona cyane cyane abari ku mirimo abo tubandanya tuyaga misi yose baba baciye mu mabiro canke bakaduterefona abo bose tuguma tuyaga tunabasigurira tuguma dusohora n'amatangazo tuyashira aho bayabona bakayasoma aha muri mu Burundi ubu amakaminuza ageze ararenga 40 ararenga 40 ufasha za kaminuza zikusirira zifashwa n'uburyo bwa leta hamwe n'ayandi makaminuza akoresha uburyo bwabo ni ukuvuga rero aba banyeshure bacu bo muri kaminuza y'u Burundi canke baba nkabo muri NS ya Ecole Normale Supérieure hamwe n'iri yashure y'ubuganga bita INSP barakwiye kumva yuko atariko gwaruka gonyene iri tegeko ntiriraba ayo mashure uko arata riraba igihugu cyose rero nibaje ku mirimo cyo kimwe n'abandi ubu turiko turavuga abandi bose bari muri za kaminuza zirenga 40 bari ku mirimo hanyuma abandi nabo bakagomba kuguma bakwega amazi kandi twokongera ko yuko amakenga bagira sinamakenga yitwa kwara y'abanyeshure namakenga umuntu umurundi wese yugira na jewe n'uwundi n'umuvyeyi wari we wese ariko rero ayo makenga araheza gatorerwa inyishu mu nsiguro no mu zindi nyandiko
Dr Paul Hakizimana umuyobozi muri kaminuza y'u Burundi ajejwe ivyirwa murakoze cyane gose ku kanyama duhaye
nanje ndabashimiye
igikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Ndu kuranyo manga. Rekashani jami.
Mukama wiki gong. Jiji, urachai mwuri gawa muhungu. Ugawa ura kome. Wapu ya masa.
ndakwisabye amasanda yarondira kwiki burazi imyaka heza byumuro katigira hagararaga yibe nawe
gidi kuri ubwo urafa ngaho cyangwa hatuje kwishura ubu yarusigaye wiga imwe mu nda
ushimara igihe uzosubira kubona genda wege wowe ni watsinda uzonkize
gidi reka kunshereza cyangwa hatugende urabona ingene wigira nk'umwana wo muri gardienne kandi ukuye
Ika kuvukura muri imbeho wani wagenze ijya ntuyizi
ariko gajidi igihe mama yafa yatubwiye ngwiki yakubwiye ngo uzacye bamashuri
ivete ndagusabira yo kubinyibutsa ibyo mama yasize ubona bigeze hehe none
nani cyo nicyo cyo tumucuhe bamashuri
ika mama
ndagusabira ke kwihamenyo yabatwenze
mbega amashuri aho kubaza ndayigira iki ngo azongarukanire mama ibyanze byarangisha mpamahoro
mbiza ndakubwire gidi Ni wawa wala kunda mama. Gera geza wubahiri zindero ya duhae. Kandire kakunsha buzi.
Shabu achangu leke. Jeo na shuwe nzo subirako.
Ni
usingene mamari ya ratubitu wabu. Waziga yanone kabili kwa ijande vile. Numugore wiwe.
Norenda kubazi. Uhabji suya wibatongu halichari wakii. Ayo wahora wakulia. Ni wazo chabi chisuliza kuwe.
Nunu wende hugiwa harikindi bari waga mjetari ichu. Kumana wali kubaragia matungo ya chuyo, wazo tirayo wa kuyehehe wajaba kuungu. Ndakugia na kuesha gaivi, juhu zina wakanda ambili, numbano upanga vaho, nga hamza mama.
Urumbi vjuri kurabuga gajidi.
Nunege na kushie nuchiri, jemu jahunye nuko na kugie sinfambu yengaha. Rawana kusiga la kashai bete, ugawali gujumu vyo njine himga, kandu kwa guzi njine.
Jewande usasima venchere, kwa munga usiga urabiju yumpira neza, iyo siyo ndero mama ya duhai, na hata kiri ho urikura mutezisoni
ego gena na mutezisoni abayuzo gako ngo ambone niba kwaza uti kibanza muragitanga
ivyo ntavyo nkwemereye utegereza kwiza vyanka cyakunze
Ewe bakaba nawe. Kosha. Dokwiriba abashi babaye yabwa kigira abanyanga. Ewe yine kurufundi. Hari bizo mahera guheba yakoze.
Ariko nawe enge. None ushaka nce nirirwa nicaye ningene nikundira kurima. Kama mwanje. Nayi nakenyaho ndima. Nayo je urazi ko bitangwa nabi.
Kana no rema. Kosha. Hawa buzeliho. Itongo jaanda ata nini na oti zori gulisha nukuni ti zori
Uzigute gasha kutuwa ndanyo gulisha
Kukuna
watangwe kutuwa kukuha gara limbeti
Nande Mila shake wazare ni ili munda Chenda kula inacho wazongira jendevere Kasha Nihero enu wakafuni Sigo wa mhaye Hewe na hau na gafuni
Bukaburo wa mkawoni hagide nukumba kukui gamba kwa mutu
Hati bukaburo Kwa ndabu anatumbe Kukira ngoni chewe na vishi
Kasi wa nukuri
Ega nuko yele vimeze Ikiza kita guhitanya kila guhitanya
Uweshe muhoro Mwawoni genu sikayo yaga yaga Mwengo ndaranda gusi
Eka na wani fiyoroshe Mwona wa ahini ni Mwena siti isusu Mwena kwa hitasuri ya kumi ngumi
Nao ni wa joshe kuri mango hasigazi Mwena kumi tisu kikindira yose
Eka sha Mwena murundi kajwa la tamirindi moziwe Basha Mana kandi mo nimwe yiwitamera.
Yes, cyo gituma bigabona hanje baguma bahekenye misaya. Ubaza yuko ari urukundo gwishye bafiye bajya abana.
Wayi nahe. Kaje bari ko barajingwa n'ibitoki amwe n'ibigori biyakayaka hano mu itongo. Sha, barahumba tuzobirya bajingwa.
Yubazi none. Ehe. Jo ndatoye ico twogira kugira bace bakuva ko Burundi.
Ahota. Ah, ucho witi mutuwa mwisemo. Eh. Uliku natee kumutu.
Tengu zi uku utama na muke wada kuhitu rugoi. Eh. Umu hinga nguwa hingu kwa nungu.
Muka muka. Mgira nunga tugikorele ko umuka ni wawe. Kote na agusha bgos.
Mbanda kuhingi. Eh. Neza uchuka na gara ya matongo yos.
Aho.
Asikuwa na mumu nao.
Eh.
Uyandi kishe mkomine kizina jao. Ah. Uzenda mele licho wa ajidi ya wazo suwi la kuzeze. Tawabuka.
Ya wangaha. Eh.
ubona none uratsu bwenge usha ukubona ugenda wunamye nokwe ntabyo yoguha
reka ndakubwiye giye kuvaho mbone bajya abana bagiye kuturega naciye ntangura kwiyumvira ico twokora ne umva ntabitoye gahunze
kwitora gusa muzi cyane n'inzofuma ngenda musororere nakayo sayanya nditseko aho tuzuba tubabwiye tuti funga kiri
Nikisayira kubiseko
nimwe
kandi narimwe ruminata aheruka kugura usugibagire
oya 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 ye ika nanda ndarireke kuko si cyo mujyango zakwandikisha yasikwa na data gusa ntabwire ko ari jyo muhungu cyenyere nasigaye
iyo wumva bigabazo hapfaga yuko hari mwene ntaguribwa aho turatsinze rurahe ndakubeshe
cyada rero je kuguha kabwe aho wahere yucure ku mutwe bwisemo aho nawo cuhareka ivete yataha arahamarira cyane mbere zo aecha zo kumasiye ku ishuri hato hazindukiye
hogi mwiza wanje nanja kanyota kari gatanguye kunyagaza mu mihogo
Mwumbizi kenge Depositus Yvette
Sa
Tora makupi yose abandi buheje kuyitanga soho Apre la recreation Abavizyo batumva mu biharuro Azoba ari umwanya wanyu Wo kubaza ibibazo byose byose
Akira mesyo Muraharura murayo ko byose bikwiye
Icara ngaho biharure wewe wenyine
yeah.
Ucuguma ngaha ndafite icyo tuvugana
Ego yinge ndaziharuro
Nizeye kuno munsi hoho iyentero gasumejeje gukora bayitoye
Ngira nagerageje mugabo kesi ya kane sinari bwayikoremeje umwanya wacumbana mu
ewe kayewe isahayo spuru katre kesi osi facile tout simplement havye wumva
oya kuvyumva hoho nama murazi kwa tari kirenga mesu e ni mwakire zino kopi zirakwiye ni 105
okay aho rero bya bintu wagize wabitumwe niki gayivete
jewe nakizi kiga mesu Murambabarire sinahuye neza mesi ivyo bintu mushaka kumva.
O kabura kwigira gogo gose.
Eh.
Jewe nashobora kukubwira kuja kwiga mu cumba. Ukanga. Urazi kugayana wewe.
Eh? Ya mesi yose kugayana n'ukuri. Gusa sinumva ingene no kwinjira mu cumba cyane. Nasho numva umenga biragoye mesi.
Bigoye gute?
Kuri jewe.
Icumba sigwanje. Sije narinda kurungitsa.
Ego mugabo.
Ego mugabo. Nta mugabo ngaho ako kagaye kawe jewe nako neme ndashobora kugira effort yo kukwigisha nawe ntubibone
nuko nda bibona kandi ndabashimiye cyane mesi imana ibahezagire
mesi umviriza rero Yvette imana mukomeza gicisha muri wewe nyine nico gituma utegerezwa konyubaha
yo none sindakubaga mesi nuko rije ndakubaha cyane mesi
Mevet ubwo urashaka kumenya mishuri
ndashaka mesu ndabishaka kumenya none hari uwo kwivuza kuyoberwa mesu
apara mawembo numenga nibyo ushaka kandi uzobironka sindakubesha ubandanije wifata gutyo nabonye ikizoba ntuzumbatse
none mumpoye koko ntagiye mukwigira mu cumbi wanyu ga mesu no
uri kurasamisha jewe
oya mbabarira
uzobiraba nawe umwakwe niho uzomenya ko wihenze
oya mesu mbabarira n'ukuri mesu
ikigongwe ntugisabira ngaha
eh
ndindira nzokosora ya makopi nabingene wakoze ha muzoza muhira tubivugane wabyumvise
Yo urakamaze gamano dasiye kuva mu buroge na duce
ndaguhiki wewe nubona ko atakiriko nkubu sinumvise nico ngize
he kanaje mu mutwe numva hari gicuga wangu ubenge nibutonze ne
wamaze kurumama kare wakwigarime gusa ugacuboreko none ubumara n'utubure tubiri
aha narize ndamenya wangu he wa muhungu be washavuye Wefi yake ni yae.
Mama. Aliko mwa hongo muna tei soni. Imisi yose kwirigara nkuko menga ntimugira yo muba.
Oh, ibiki. Ngaho rero patira gira tangura imisa. None ko tabakorezi wazanye bica bigenda gute.
Karibu chef ya kina kuro. Jewe ngaho. Kira kaniko katewe kana.
Asha wago wara guhenzi. Jewe viyakira ni kwa ni chai murikano gahing. Wapi. Emu. Ito chewe ewa. Ito jenda bile
ingo. Wumbi se kajiti. Ili garango lila muroka. Mbe kugomba kuigiru wa hatari ni wikikwa na.
Mureke mani mito. Ikana mbeke nye. 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 Mbeke
nye.
Duhanurana mu biki wewe duhurira mu kibuga ntabi sivyo gajito
nivyo nyene diwa
ukabura gushigikirana mu mahopa
bencha nka ugomba kwikira kapiteni cyane ko cyane inde yagutoyega wa
none ugande ndakuba kapiteni ugira ndabahanura
ipe
intamenwa duteza kurangwa na discipline ariko ivyo ndaniye ya mabe tubwiye tukabera karura abandi urundi gwaruka gose
discipline beki wakigembeze jewe na mwana ndavyara
none ntuzovya
banyina nibatabarira birabashe
reka kuturugora shata yendere jani wanyo
turaburiye hejuru washe
ku kabinde uti kuranga hanyene turi ubumani navyo rundi
okay em reka ndagiye mugabo ndabisubiyemo mwebwe muriko muratukisha intamenwa
Hongo na wanyanu wa kuiwa kumwe kwa utukwe mani.
Eh, kandigi.
Yenda panga.
Yee.
Rabonu wa muhimbi. Arigiru muhinga.
Nikibu wangu.
Ukaronda charu shija abandu kakibura. Urat. Umuzi ya sanza kambiro kabonit. Azo tubo nijo shano.
Agirimana kwa sanze menga mnyenara atumbea neza mare. Jena ni kumere.
Unika shajit. Uyumusi tukiri wagut. Aje mukanya nchanangu la kujugumira. Nabi tatuogiraga wangu.
Eka sharek. Kwa ndebele no wikula he. Kana jena wase nomba kopegi abi vena wikwete. Nono tubigenze kutega man. Vipange mu.
Tangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turacyari kumwe utunota tubiri
Kiganza duserukane Boe ahide bose Ubona mu maremo nyimanganya Nichi nichara Mugabo ukaje mukwe
Ijwi Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu rero iminota 30 y'amakuru nako karirimbo kayishoje ndabashimiye cyane ariko rero mukomeze munogerwa na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mugire weekend nziza
igitero.